intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ikaje kuri mwebwe mwese bakunzi b'ikiganiro cy'urwaruka dafise ijambo. Uno munsi dushimikira ku nyishu ya Leta y'u Burundi ku rubanza rwaciwe na Sentare y'Umuryango w'Ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko EAC. Ikiganiro dafise ijambo muriko mugishikirizwa na Karine Dusabe.
Dafise ijambo.
Leta y'u Burundi yaravuye mu gacerere mu bijanye n'ingingo y'igisata cy'iyungururizo cya Sentare ya EAC ku kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza. Iyo sentare yavuze ko yasanze icyo kiringo gihonyanga amasezerano y'amahoro ya Arusha, ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'andi mategeko agenga iryo shyirahamwe EAC. Iyo ngingo ya sentare yamenyekanye mu kwezi kw'icyenda guheze, mu gihe ingingo ya sentare yari yafashwe mu mpera z'umwaka uheze. Leta y'u Burundi ibicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntagwamiye, yamenyesheje ko iyo ngingo ya sentare ataco ikimaze kuko ikiringo cha Petero Nkurunziza caheze, ko rero ataco abarundi bo kwitega kijanye n'iyo ngingo. Hari mu kiganiro abavugizi b'ubushikiranganje butandukanye bagize ku munsi wa gatanu uheze itariki 30. Tumwumvirize.
Ijya ngingo nta kintu kinini zoza gufasha kubera ikiringo cari cateye imari caraheze, n'ubu ico kiringo cega na kiriho. Ucamuva rero ni kimwe bitanga ifaransa sans obje, ikiburanirwa n'ikikiriho. Iyo ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'ubwo urubanza ari mfa gusa. Icya kabiri mwabajije muti none ba bandi bahagarikwa bizoca bigenda gute? Ntimuzoca mubatezurira. Nagira ndabiyibutse bajya abantu bagombye guhirika ubutegetsi, bagombye guhirika ubutegetsi bw'ikiringo kikiriho. Amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera agahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu Gikenya. Bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi ku kiringo kikiriho kubw'amategeko.
Yari umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa Leta. Ugwaruka guyumvira iki kuri ibyo byashyikirijwe na Leta y'u Burundi? Ibyo ni byo duca tubandaniriza muri iki kiganiro. Naye yari muri Zambia ati amategeko ni yaho nyanzwe na Petero Nkurunziza gusa, yaho nyanzwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibyabaye byose ngo byobazwa uwo mugambwe.
Ku ruhande rwanjye n'ubutegetsi wanjye ubwa mbere na mbere, mbere yuko nzeye kitayitoza ku icyo kiringo cya gatatu, kitatuzi ko yasanga ari mu mugambwe wa CNDD-FDD. Hanyuma mukambwe uno ufite muzeyo ububasha bwo gutora umukandida, bakambwira andi bakamwemeza kugira yitoze. None wumva ko bavuze yuko atagaciro rufise ko Perezida Petero Nkurunziza yoba yagize ntiyapfuye, sindibaza bafite agaciro kuko ku buryo nimba Petero yari umusengege ingingo yose yo kugira ntiyo kwitoza iyo manda ya gatatu n'umuryango wose wayitoye, si ukuvuga ngo ni Petero yayigize kuko umugambwe wose ni utora umukandida nkuko nabivuze bwa mbere, ni utora umukandida. Ni ukuvuga baramutoye baragira ntibaramwemeza. Urumva rero egome kuba yarapfuye ntibisobanura ko umugambwe wapfuye, umugambwe uriho. Ariko umugambwe nawe arakwiye kubazwa icyatumye wemeza ugatanga umukandida utisunze ntuzeye ikirizwa shingiro. Urumva rero nicyo gituma kuba wavuga ko yapfuye egome yarapfuye mugabo si kuvuga ngo icyo ngize, kuko ikosa rikozwe n'umuperezida cyangwa rikozwe n'umunywanyi w'umugambwe ribazwa umugambwe, kuko umugambwe niwe yinkuze responsable yinkuze abanywanyi bose.
Sadi ari muri Kenya abona ko inyishu yatanzwe na Leta ariyo kwikurayo kuko Leta ari imwe.
Ijya mvugo ndayifata nk'imvugo Leta CNDD-FDD yama ikoresha yo kwigovyora, yo kugomba kutemera amakosa. ubundi bwo nta muntu umwe atazi ko Nkurunziza yacubuka bwa ngo se Joseph Dede uwo mugambi no ugifukamye igihugu munda niwe uri kuratera amaroshwa igihugu cy'u Burundi hama bakunda kuravuga ati igihugu n'igipfakara leta ya Marimwe naho tukoresha iyo mvugo turazi ko leta ya Joseph Dede umugambi wa Joseph Dede ariwo Nkurunziza yavamwo hama kila noneho abayirimwo bose iyo leta nibo bari kumwe na Nkurunziza mu kumufasha gutsimbatarira ku kiringo cya gatatu ku itariki ijyanye n'amategeko uhera ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niwe yari yegereye cyane Nkurunziza novuga ko yari nk'umuhanuzi wiwe ahubwo ubunye turetse ko Nkurunziza yasigiye uburongozi Evariste twebwe mu byerekeye intwaro tubona ko Evariste ari nka Nkurunziza rero biratangaje kumva ko umuvugizi wa leta yubaka kuvuga ngo ibijyanye n'icyo kiringo cya gatatu cya Nkurunziza ngo cyajyanye na nyenecyo ngo kubera ko yitabye Imana mugahise bagira ko iyo leta ari yo nyene yamye ishyigikiye Nkurunziza abayirimwo bose bakomoka muri sisiteme imwe ya CNDD-FDD
Sadi asaba leta kwikubita agashi igakora ibikenewe byose mu gushyira mu ngiro ibijyanye n'ingingo y'ubutungane
ahubwo twari kumva iyo leta iriko irashyira mu ngiro ibijyanye n'urwo rubanza ehe biragoye gutahura ko umuvugizi wa leta avuga ngo ibijyanye n'urwo rubanza byajyanye na nyeneko ariko agaca agomba gusimbatarira mu kuvuga ko abapfunze bazira icyo kiringo bazaguma bapfunze kubwanje ko ikiringo cya gatatu cyajyanye na nyeneko yitabye Imana abapfunzwe bazira icyo kiringo bose bari guca barekurwa kubera bumva ko icyo kiringo cyajyanye na nyeneko n'ibyo leta ivuga ko byaraheze n'abapfunzwe rero nibarekure kuko bafungiwe ubusa hama abarundi bangajwe kubera icyo kiringo cya gatatu cya Nkurunziza twese duhunguke ngo abantu bose biyumve amahoro mu gihugu cyabo mugabo ntibisigura ko uvuga ngo ikiringo cyajyanye na nyeneko hama bakizira ugacuga umubatoteza birababaje cyane n'uburyo nasa guhereza ya CNDD-FDD ko ikwiye gushyira mu ngiro ibijyanye n'urwo rubanza kuko urwo rubanza kiriya kiringo cya gatatu cya Nkurunziza cyateye ingorane nyinshi igihugu cy'u Burundi cyatumye igihugu cy'u Burundi gifatirwa ibihano mu by'ubutunzi n'ubu hari ibihano bitarakurwa ko abona ingaruka mbi zibonekeje abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe kubera ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza rero iyo leta yari ikwiye kuguma inana yigomba kwishyigikira mu makosa hari byamaze kuvugwa binaboneka ko icyo kiringo bitari gukurikiza amategeko ahubwo yari leta yari kubahiriza cyane gushyira mu ngiro ibijyanye n'urwo rubanza kugira nyine n'amakungu ayihiteka abona ati ibyo kugwa si bibi kugwa ugaherayo nibyo bibi rero leta yari ikwiye kubona ko iri mu makosa y'icyo kiringo ikashyira mu ngiro ingingo zose zijyanye n'urwo rubanza rwarayiruciwe na sentare y'akarere ka Afurika
Leonce ari mu Burundi asaba ko leta yoshumbusha imiryango yakozwe ko n'ico kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza
kufite kuri umuvugizi wa leta imvugo yiwe ni imvugo iteye isoni kuko byaramugoye gusigura byategezwa kumugora kuko iyi leta irikirahanya agateka kazi na muntu igahanyanga n'amasezerano ya Arusha by'ukuri byaramugora ukuntu ashobora kubidefanda rero ku by'ukuri iyo sentare mu gihe yabonye yuko leta y'u Burundi yahonyanze amasezerano ya Arusha igahonyanga n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi nuko bokwihutira gushyira mu ngiro ibyo sentare yashikirije imburano zayo yashikirije ikabona ko umugambwe canke ico kiringo ca Petero Nkurunziza cari kinyuranye n'amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi rero muri iki gihe muhisi Petero Nkurunziza ntakiriho ya leta z'Imana rero ntibisigurise ko kubera yitabye Imana ngo iyo sentare urubanza yashikirije uko badashobora kurushyira mu ngiro barushyira mu ngiro ku mvo z'uko umugambwe Petero Nkurunziza yavamwo niwo kiri ku butegetsi niwo ubandanya uhonyanga amategeko utubahiriza agateka kazi na muntu utubahiriza ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi rero ikintu wo kwihutira nuko boshyira mu ngiro izo mburano zaciwe hama abarundi bakiruhutse abarundi bakareka kwicwa rwose abarundi bakareka kwangazwa kumbure abahunze igihugu abagiye mu myirekano yubahirijwe amategeko ibyo basaba barabonye yuko batarira busema
leta kandi ngo yo kwihutira nyabuna gushira mu ngiro ibijanye n'iyo ngingo y'ubutungane
leta y'Burundi hari uyu munsi kandi ariyo yariho kijya gihe yo bishira mu ngiro rero ntugwaruka nuko enye n'icyubahiro umukuru w'igihugu ariho uyu munsi yogaruka ku masezerano ya Arusha akarekura abafunzwe bazira kiya kiringo ko bari bagiye mu barabara berekuwe n'amategeko kigira kabiri abahunze igihugu bagahunguka kumbure bagasubizwa n'ivyabo ibyo leta yanyazi kabisubiza ikanaha n'indi shina kababaro aba batakaje ubuzima ababyeyi bahahekuriwe kuko ni leta itariko irasoma amategeko nk'uko itegezwa kugenda rero nkanje nkugwaruka nabona ko mu maguru masha leta yoshira mu ngiro ibyo yanyashise ntare yashikirije imburano zayo ikabifata nk'ama hama tukagaruka kuryabwirizwa shingiro ryaho nyangwa kuko uburi kuraraba babazanye iziwabo rero mugaru yihagaze n'iziwabo baza gufuta ivyari bihari vyubahiriza agateka kazi na muntu urumva usanga arakajagari rero kubera izo mvo umukuru w'igihugu niyihutire gufata ingingo yo kurekura abapfunzwe bazira ikiringo cya gatatu kuko barumvise ko kitari cyubahirije mu mategeko mu gihe rero umuvugizi wa leta ari bushikize bijya ni ukwiyeza agatima kuko urabona ko sentare z'i Burundi zishyize ngondagonde zica zirabwa igitsure na naka generale kanaka ugasanga igihugu kiguma mu kajagari inzara kutubahiriza agateka kazi na muntu ibyo kuri rero nkugwaruka mbona ko umukuru w'igihugu yoshira mu ngiro ivyo sentare yashikirije
Rashida ari mu Burundi ati leta ko ibandanye ikora ntiyo bandanye yitwaza ngo Petero Nkurunziza ntakiriho ati nisubize agateka nyabona abarenganijwe bazira ico kiringo
nkugwaruka kujanye n'ijashirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi kujanye n'urubanza rwaciwe na sentare ya Afrika y'Ubuseruko kujanye n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kitacyubahirije amategeko y'u Burundi bizashingiro amasezerano ya Arusha bisanzwe icinda bivuga ko nuko abuye sentare yari yarakebeje kuruca kuko byari bintu bigaragara hanyuma kujanye n'uko umuvugizi wa leta y'u Burundi yavuga yuko atagaciro gifise abu yari ihenze kuko avuze yuko atagaciro rufise ahubwo nawe nuko yavuze yuko ibyo leta ikora atagaciro bifise kuko sinumva inyene leta yo kwama ikira hamagara abantu ngo batahe ngo ni batahe kandi bahungishijwe n'icyo kiringo hanyuma hakaba hariho bamwe ivyabo byaranyazwe birihagigwa n'ubutungane bw'u Burundi mu kiringo ubutungane bw'akarere nabwo bumaze kubona yuko ivyakozwe byose byakozwe mu nzira zitarizo sinshobora kumva rero ingene nk'umuntu avugira leta sinshobora kuvuga yuko ubwo rubanza atagaciro rufise mu gihe hariho abantu bategereza mbere kuzo nashumbushwa ugiye kuraba ivyo amategeko ategekanya kuko abihagiye icyo kiringo baranonye ibintu by'abantu bavuye kwisuzuma bw'abantu barapfunze abantu barangaje abantu kandi uno munsi muri iyo leta hapfuye umuntu yari kuri icyo kiringo mugabo umushinge w'iyo leta nyine yononye ivyo niwo uriho niwe uri kuratwara niya leta nyine iri kuratwara kuko ushima ikiringo kitaheze nabo nyine baravyibonera bamaye kwavuga ngo mitahe barazi ko hari abantu bapfunzwe bakabafungiwe ngo bagombye gukwita kuri leta kiringo cya gatatu cya Nkurunziza barabayizi ko bapfunze nayo bapfungiye iki kandi atagaciro gifise ivyo yari kubivuga mu gihe bari kuba baci bavuga bati ubu abagirizwa kureta bose Nkurunziza abagirizwa imyerekano bose turabarekuye n'ibitaye bidegembye ubu imigambwe yafuswe nk'akararo nk'umugambwe MSD barawufuse mu gihugu cy'u Burundi baca barafuta muri leta ngo ntuzwe ngo wagumutse kandi wiyamirije ihonyangwa ry'amategeko.
Rashid arerekana kandi ko ikibanza umukuru w'igihugu afite muri iki gihe n'ishyirahamwe ya se atarakwiye kwirengagiza ingingo ziba zafashwe na sentare y'uwo muryango.
Turacyemeza neza ko tukiri mu kiringo cya gatatu kuko n'ubu nicyo kidutwara kuko ntitwabona na porogaramu yacu nyine, ahubwo mbere dusaba ko iyo sentare ndetse n'akarere ifasha community nibashyire mu ngiro ubwo rubanza, hanyuma abahohotewe duhabwe indishyi z'akababaro, abatwanyazwe ibyacu twasanze mu gihugu n'ibyacu byacu byihagirwa bigakoreshwa uko bidakwiye tubisubizwe, hanyuma duhabwe iteka twari dukwiye kubu. Hari abantu twasubiye twabumbagaye kandi twari duhagaze twari dufite ibyo dukora ubu tubyatakaye kugira ngo Burundi butere bujya imbere, hama ndetse dukubake igihugu cy'amavukiro. Iyo sentare ikoze iduha iteka, hanyuma ndasaba ko n'abakuru b'ibihugu na banyine bari mu East Africa Community na banyine bakora nk'ibyakozwe na banyine kuko sentare ni yabo niyabikoze. Hama ndasaba umukuru w'igihugu nawe niba ategeza gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kiwe kibananye kimeze neza n'amabyingo. Sentare yari ikigwa urubanza, yari ishyize ku mugaga urubanza ni ya East Africa Community, no munsi East Africa Community bazwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nabirabe rero babikore ibyo kwitegutsinyene naho ngo nta gaciro bifise cyangwa birashoboka basanga babivuze kugira ngo baremeshanye, baremeshanye kuko yake muri bo turabona ko hari ibintu bitagenda neza, turabona ko harimwo abatagomba ko ibintu byohinduka, tukabona ko harimwo n'abafite ishaka ryo ko ibintu bihinduka.
Abel ari muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ati leta iriko yitoza ubunyoni kugira ibandanye itoteza Abarundi cane cane urwaruka.
Jewe tena urwaruka ndanenengo iyi leta iriko itunyanyira kino kanje nimba leta mungira yariko ibyoshimiga byakora cane tunaye kutubandanira cane. Hari uko ikibanganye cyane kubaye wenyine ntibwire cyangwa kimwe cyangwa kimwe mbaye nuko yapfuye tekenzo cyatanze kimashara cyane akaba cyane ugwaruka gakabaye cyane kabaye cyane kikasara kibaye kuko siya kuko mu yatuma tege sakara saka kuko cyaje gikora.
Didasere mu izina rya Mayote havuga ko leta iguma ari leta ko leta atari umuntu. Ibyo kwitwaza ko ingingo y'ubutungane itazoja mu ngiro kubera ikiringo cha Petero Nkurunziza cahetse ngo ntafatiro bifise.
Amajambo yavuzwe n'umuvugizi wa leta mu busanzwe kubwanje n'amajambo ateye isoni n'amajambo y'akamara amaza kuko ntibisaba ko wariza amategeko kugira ngo umenye ko ikosa ryakozwe na leta runaka naho iba yarahavuye kuri ya principe bita principe de continuité de l'état. Amakosa yakozwe na leta runaka naho aba yarahavuye, ayo makosa leta ikurikira irahezeka yashima, niko no bivuga mu gifaransa. No kuvuga ibyakozwe bibi na leta ya Nkurunziza, leta yakurikiye igomba kuba ariyo byagirizwa. Hariho abantu baboshwe, hari abantu bamugajwe bakubizwe na leta ya Nkurunziza bazira yuko bagwanije ikiringo cya gatatu. Hari abantu basahuye ibyabo, amazu yanyazwe kubera ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Hariho abantu bacitse ibimuga, hari abantu bakivundiye mu busho. Ibyo byose n'amakosa yagiye akogwa abantu bazira ikiringo cya gatatu cya perezida Nkurunziza, kandi byakogwa nande na Nkurunziza na leta yiwe. No kuvuga amakosa yakozwe n'iyo leta n'imbere yuko icyo kiringo cya gatatu kiza, leta ihari ubu je uko ndavyumva ni leta ihari gomba kubibazwa. Ibyo rero ni bya bindi by'uko bavuze ngo perezida Ndayishimiye yavuze ngo azahonyura mu kirenge cico wari imbere yiwe. No kuvuga ngira ngo abo yaboha, abo banyuruza, abo bagira bashinzwe nyari babyita amafuti bakora, urumva nabo niyo bashaka kubandanya bagiramo. Iyo bataje bashaka kubandanya bayagiramo bari kuza bakaraba abantu bose bakozwe ko bagize ingorane kubera ikiringo cya gatatu. No kuvuga abo bantu bose karaba bakabasumbusha mu bishoboka, bakibuka n'abazize icyo kiringo bapfuye bazize icyo kiringo badashobora kuboneka.
Aju mukuru kizira kumutuka, kizira kumubwira ukuri, kakubuza kuvuga uzo ugaragaje.
Ndamirize ku itari ari mu Rwanda ati urupfu rwa Petero Nkurunziza leta nyiswe kugwitwaza mu kwanga gushira mu ngiro ingingo z'ubutungane
ibintu bibaje cyane kona umukuru w'igihugu ahari ubu yashobora kuba yovuga ibintu nk'ibyo bicishije kumuvuga iki nuko ico novuga nuko nuwapfuye afise imyenda y'abantu bindi imyenda bakaza kwishuza bafite ibyerekana ko nyakwigendera yagiye afise imyenda yabo umuryango usigaye urayishura rero nico gituma kuvuga ngo nyakwigendera Petero Nkurunziza yari itavye imana ngo ntakiriho ngo nuko ibyakozwe amabi yakozwe kwangazwa ko barundi amabi yahabaye gukubagurwa kwicwa gufungwa tatuzira abantu gushika iki gihe tuvugana akaba ari nabandi bakibiryozwa ni kintu gikomeye kandi kigombye guhanirwa kubona isenari ya yasi ikibona ineza yuko ico kiringo ca gatatu ca nyakwigendera Petero Nkurunziza kitari gifise urusha rwo kubaho kandi bakababona neza ko catumye haba ingorane mu gihugu nibaza ko ari ikintu bagombye kwicara bakaciga neza hanyuma kigakosorwa abarundi abarundikazi tugatunganyirizwa tugamera neza mu gihugu cacu atawanja wangura atabwoba atagunyurutswa atanu gukubagurwa
wisho nari mu Burundi ati ivyabaye byose bibazwa leta iyo leta nyene ngo nikwiye gushira mu ngiro ingingo ya sentare
nuka yuko akuza amategeko kandi nari ne guhera nyene Nkurunziza nkaza ko hari abakora imihigo isa nuko bamwibuka rero inokibura leta y'Uburundi kubera amategeko adapfa kandi urwo rubanza bakaba barushinze akiriho byumvikana ko urubanza rudashobora kureka kuburanisha gusa na leta y'Uburundi kandi ntibitwariye Nkurunziza bitwariye leta y'Uburundi kuko Nkurunziza ntiyarenza amategeko yarusha n'ikwirwa shingiro ryaho nyanze n'amategeko agenga Uburundi amategeko agenga agatumba kamwe canke agenga aho Nkurunziza avuka ku gatumba canke hano abana bandi n'amategeko yagenga igihugu cy'Uburundi rero nibaza yuko bitwariye igihugu cy'Uburundi nk'uko abagiserukira bitwaje gukenye kugira bakarenga ikibuga shingiro n'amategeko nkerekeza yarusha rero oye ikintu mvuga ngo leta yo kwikubita agashi ikareka kuvuga yuko ata agaciro rufise kuko nibaza yuko ibintu vyononekaye vyose ari inyubakwa z'igihugu abanyagihugu aribo bene co ibintu bitandukanye ni vyinshi cane vyerekana ko leta ishobora kuvuga ngo agaciro rufise ariko nibaza ko bukwasima bakemera bugasaba imbabazi amakungu na bene kugirirwa nabi n'abasambuzia bakarekompansa aba bantu bose batakaje ibintu bitandukanye mwaka kaga katwa tawemo umuhisi Nkurunziza n'abandi batari bake rero urumva leta ukundi gondoza yumve ko abana b'Uburundi bangana imbere y'amategeko y'igihugu cy'Uburundi atanya gufatanya gukira ataho kwangaza ataho kunyagwa igiyiwe yumve ko igihugu kizoronka amahoro cy'Uburundi mu gihe kigaba cubatswe na bene ata discrimination imibayemo ata kunyanga amategeko n'amabwiriza y'igihugu bibayemo vyose bikihari bamenye ko atawusoma narindi urupfuga hazama babona ko hari hagahaze kuzama mu ngorane zinshi kandi umutisho kwama mu ngorane umukino wo gusohoza ingorane bose barafite ngo basari nk'uko ubuzi abafite agasima mpendero rero babone ko igihe tugeze mu kintu kingana n'icyo cyubatse igihugu atari cyo kwitwaza ibi n'ibindi ni ugushaka kurenga amategeko ngo ni kubera hakoze igikino cyangwa ubasha kubona n'uwundi afite
Gomba kuba kugira nawe luka gikore abanyagihugu bakeneye umuco utari inyuma agateka kaci yo kagera miwe ni ngombwa tuvuge
ikiganiro ndafite ijambo tugisozerereye ngaha cari kijanye naho leta y'Uburundi ihagaze ku ngingo ya sentare y'akarere ka Yase Mugisata chayo chiyungururizo kukiringo chagata tutuwa hoza rongo ya Burundi, Petero Nkurunziza. Mwumise kukwaru karutayishimye, gwerekana ko ari nyishu yo kwikurayo kugira ngo bikunde abagizwe k'ingaruka n'ico kiringo ntibatungaririzwe. Banasabye ko leta yari ikwiye kwihutira gushyira mu ngiro iyo ngingo. Ndashimiye mwese gwaruka n'abandi baduteze amatwi, naho kuwa gatatu uza.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.